Il est né aux États d'Amérique. Ijwi ry'Amerika rigiye kubashikiriza ubuganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwaramutse inshuti namwe bagenzi, tuzindukanye kuri uyu munsi wa kane igenekerezo rya 11 kwezi kwa gatandatu umwaka w'2015. Alphonse Ndayikengurukiye ni uhagarariye ibiganiro bitanguye muri iki gitondo.
Umuntu bamusatsi naho mutabwo wasotse musaga uretse nuko atabaye barekwarere umuntu bamusatsi basaba ntabwo musaza nta ngingo nimwe ntanzwe nimwe cyuburi mu mutwara ku buroko kujya kwigwa arahagarikwa ateshwa umwanya w'akazi ateshwa na stress za mu mutima wiwe.
Uyu ni umunyagihugu w'imakamba avuga ku kibazo cy'umutekano. Iyi nkuru cyo kimwe n'ayandi makuru twabateguriye turabashikiriza mu kanya kari imbere. Reka ariko dutangurire ku makuru avugwa hirya no hino. Tugiye kwashikirizwa na mugenzi wacu Thomas Kamirindi. Mwaramutse neza Thomas, jambo ni rwawe, dushikiriza amakuru aduteguriye.
Alphonse, waramutse neza, namwe muteze amatwi ijwi rya Amerika mwabonye Imana ikingura. Duhe rero mu Burundi, aho Perezida Nkurunziza yarayatangaje iteka rirebana n'amatora. Gutora inteko ishinga amategeko na ba konseye b'amakomini bizaba ku itariki ya 29 y'uku kwezi. Gutora umukuru w'igihugu bizaba ku itariki ya 15 y'ukwezi kwa karindwi. Naho amatora y'abasenateri azaba ku itariki ya 24 y'ukwa karindwi. Abatavuga rumwe na Leta y'u Burundi bateye utwatsi iki kirangaminsi. Kugarura amahoro muri Darfur biracyari kure nk'ukwezi. Ntabwo ari byo bivuga ni umunyamabanga mukuru wungirije w'umuryango w'abibumbye ushinzwe ibikorwa by'amahoro waraye abitangarije inteko ishinzwe amahoro ku isi. Intambara yo muri Darfur hagati y'ingabo za Leta ya Sudani n'inyeshyamba yatumye abantu barenga 200,000 bava mu byabo muri uyu mwaka aho ugeze ubu, nk'uko Edmond Mulet yabisobanuye mu nteko rero ishinzwe umutekano ku isi. Usibye ibyo, ingabo z'amahoro muri Darfur UNAMID mu magambo ahinnye kimwe n'imiryango y'abatabazi ihakorera bakunze kwibasirwa n'ibitero, bityo ibikorwa byo kugoboka abaturage bahunga bikaba bigoye cyane. Inteko ishinzwe umutekano ku isi igomba gutora muri uku kwezi niba UNAMID izongererwa undi mwaka. Guverinoma ya Sudani ihora isaba ko UNAMID isezererwa. Leta Zunze Ubumwe za Amerika yo yabwiye Loni ko guhagarika UNAMID byaba ari ishyano. UNAMID yashinzwe mu 2008, ifite abasirikari n'abapolisi barenga 16,000, itwara amadolari miliyari imwe buri mwaka. Intambara yo muri Darfur yo yatangiye mu 2003, imitwe itandukanye ifashe intwaro irwanya Leta ya Sudani. Nk'uko umuryango w'abibumbye ubivuga, iyo ntambara imaze guhitana abantu bagera ku 300,000, ariko Leta ya Sudani yo ivuga ko abapfuye ari 10,000 bonyine gusa, naho abahunze baragera kuri 3,000,000. Intambara yo muri Sudani kandi niyo yavuyemo ibirego bya genocide, ibyaha by'intambara n'ibyaha byibasiye inyokomuntu. Urukiko mpanabyaha mpuzamahanga ruhoraho ICC rukurikiranyeho Perezida wa Sudani Omar al-Bashir. Muteze amatwi radio Ijwi rya Amerika. Umuryango w'abibumbye n'ibihugu by'ibihangange barasaba bakomeje abanyalibiya kwemera gusangira ubutegetsi. Babibabwiye ejo mu nama bahuriyemo i Berlin mu Budage n'abanyalibiya bahagarariye impande zombi zirwana. Usibye umuryango w'abibumbye, iyo nama y'i Berlin mu Budage yarimo ibihugu bitanu bifite intebe ihoraho mu nteko ishinzwe umutekano ku isi mu muryango w'abibumbye, ari byo Ubwongereza, Ubushinwa, Ubufaransa, Uburusiya na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iyo nama yarimo kandi Uburayi Bwunze Ubumwe n'Ubutaliyani na Espagne bigabana inyanja ya Mediterane na Libya. Libya ifite guverinoma ebyiri n'inteko zishinga amategeko ebyiri bitandukanye bihora birwana. Bamwe bakorera mu murwa mukuru Tripoli, abandi bahungiye mu mujyi wa Tobruk mu burasirazuba bw'igihugu. Bamaze igihe mu mishyikirano muri Maroc, ariko kugeza ubu bananiwe kumvikana cyane cyane ku kibazo cyo gusangira ubutegetsi. Bagakora guverinoma imwe rero n'inteko ishinga amategeko imwe by'ubumwe bw'abanyagihugu. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Barack Obama yafashe icyemezo cyo kohereza abasirikare 450 b'inyongera muri Iraq. Basanzeyo abandi 300,000, bose bashinzwe kugira inama no guha imyitozo ingabo za Iraq mu ntambara zirwana na Leta Islamique. Maison Blanche isobanura ko minisitiri w'intebe wa Iraq Haider al-Abadi ariwe wasabye Perezida Obama abasirikare b'inyongera, Nyuma na Ministeri y'Ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika Pentagon ibwira Perezida Obama ko koko bikwiye kubohereza. Kugeza ubu Leta Zunze Ubumwe za Amerika yarangije kwigisha abasirikari 1,900 ba Iraq abari mu myitozo muri iki gihe ni 3,000. Umushumba wa Kiliziya Gatulika y'isi yose Papa Francisco yaraye yakiriye Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin i Vatikani. Nk'uko itangazo ryo mu biro bya Papa ribivuga, baganiriye igihe cy'isaha yose. Papa Francisco yasabye Perezida Putin gushyiraho ake n'umutima we wose mu bikorwa byo gushakisha amahoro muri Ukraine. Iryo tangazo rikuvuga ko bombi kandi bumvikanye ko ari ngombwa ko habaho ibiganiro bihamye no kubahiriza ku mpande zose amasezerano yo guhagarika imirwano yashyizweho umukono i Minsk, umurwa mukuru wa Belarusiya, mu kwezi kwa kabiri gushize n'abakuru b'ibihugu by'Uburusiya, Ukraine, Ubufaransa n'Ubudage. Indorerezi mpuzamahanga muri Ukraine zemeza ko ayo masezerano ahora ahonyorwa. Ukraine, Uburayi na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bavuga ko Uburusiya ari bwo buha intwaro n'imyitozo inyeshyamba zigaruriye uburasirazuba bwa Ukraine, ariko Moscow yo ihora ibihakana. Perezida Putin yagiye kwa Papa Francisco avuye kwa Minisitiri w'Intebe w'Ubutaliyani. Bamaze kuganira, Matteo Renzi yatangaje ko hari ibibazo batumvikanaho batavugaho rumwe. Ubutaliyani nabwo buri mu bihugu byafatiye ibihano Uburusiya kubera ikibazo cya Ukraine. Ndabashimiye mu kanya mu ncamake.
Turagushimiye Thomas ku makuru yagiye kudushikiriza. Mu Burundi, umumenyesha makuru Besabesa Etienne asanzwe akorera mu gihugu cy'u Rwanda yinjiye mu ibohero ry'umuyinga ejo kuwa gatatu. Umushingwamanza wa parike ya Muyinga amwagiriza icyaha cyo gusoma urusaku bimwe bita espionage. Etienne Besabesa yafatiwe ku nkengera z'uruzi Akagera muri komine Giteranyi mu ntara ya Muyinga. Iyo ni inkuru ya Jambo Skonda Rurinze.
Besabesa Etienne, umumenyeshamakuru wa radio Izuba ifise icicaro mu karere k'Uburasirazuba mu gihugu cy'u Rwanda, akaba n'ijisho muri ako karere k'ikinyamakuru gica ku rubuga rwa internet igihe.com, yafashwe ku munsi wa mbere afatirwa ahitwa Igisabazuba muri komine Giteranyi mu ntara ya Muyinga hafi y'uruzi Akagera. Ijoro rya mbere yariraye mu gipolisi ku mugwa mukuru wa komine Giteranyi, kuri uwa kabiri aca yungururizwa mu gashoko k'igipolisi c'Inyamiramabi i Muyinga, abanje kumvirizwa n'uburongoye iperereza muri iyo ntara ya Mwunguruje. Mu gitondo cy'u wa gatatu niho yumvirizwa ubwa mbere n'umushikirizamanza wa parike ya Muyinga Ernest Nduwimana, uwo nawe akaba yahavuye amwungururiza mu ibohero rikuru rya Muyinga nk'igihe cy'isaha 9 ku wa gatatu nyene, abanje kumukurikirana ku cyaha cyo gusuma urusaku espionage mu rurimi rw'Igifaransa. Etienne Besabesa yagirizwa ahanini kwiha ububasha bwo gukorera ku gataka ku Burundi ataruhusha yasavye. Amakuru twahawe na bamwe mu bo bavuganye imbere y'uko yinjizwa ibohero, uwo mumenyeshamakuru wo mu Rwanda ngo yariko atohoza inkuru zijanye n'iby'ubutunzi afatiye ahanini ku guhanahana ibidandazwa hagati y'Abarundi n'Abanyarwanda, ngo avuga ko yariko akorera ku ruhande Rwanda gusa, ngo ingingo yo kujabuka Akagera agashika i Burundi yayifashe kugira ngo yisamaze yumvise ko kwashika bisaba indangamuntu gusa. Besabesa Etienne afunganywe n'uwundi munyarwanda yamwunguruje gushika ku ruzi Akagera. Uwo mumenyesha makuru abaye umunyarwanda agira kane afatiwe aho muri komine ya Giteranyi yagirijwe gusuma urusaku kuvaho havugiwe ibiziga vyabonetse bireremba mu kiyaga Gweru bitemba biva mu ruzi Akagera mu mezi ya Mukakaro na Myandagaro mwaka uyu. Inyuma yaho hakaba hari hafashwe kuri ico caha nyene abanyarwanda batatu harimo umwigisha wa kaminuza, bakaba bahavuye bari kugwa habanje kuba ibiganiro mwibanga hagati y'inzego za leta y'u Burundi n'izu Rwanda. Imuyinga Jean Bosco Ndarurinze, ijwi rya America.
Mu Burundi jo hazindutse butumvikana hagati y'abadandaza baheruka kuri twabo mu isoko rya Kinindo n'abarongoye iryo soko. Abo badandaza biyamiriza ico bita akarenganyo, bongera basaba ko mugenzi wabo yitwa Vincent afungurwa. Iyo nkuru ni ya mugenzi wacu Diane Nini nahazwe.
Iryo totezwa ryo kuvuga ngo bamwe nibagende babomoke abandi basigare niyo makenga dufise kandi n'ubu nico duhagaze.
Nabadandaza baheruka kuri rutwabo mu isoko yo mu Kinindo bavuga ko badatahura ingingo ziriko zifatwa n'abajeje iyo soko yuko atawosubira kuhakorera ibikorwa by'uburiro. Abo badandaza bavuga ko ikibatangaza kuruta ari uko bamwe mu banka ko ivyo bikogwa bibandanya bihakoregwa bo bariko barabihakorera
bariko barakorera inyuma bazindutse babwirwa ngo ni bakure bwo buntu baterere hariye rero kubwa ivyo sinzi uwaciye atwagwa n'agashava ati mbega wewe kuri kuravuga yuko tugomba kureka gucana ikibanza cy'uwo ko bariko baragitekeramo harimo imbabura zitatu kubera iki acara aragenda acara zikuramo arazisohora hanze ubwo kuzisohora hanze rero uko kuntu yaciye zisohora hanze bacha batangura kuzizimya abanyagihugu babibonye ati ntimuzizimya tutavyeretse abantu ko tuzi ku kibanza ari gwawe ari ugipangishije kiri ndani mu isoko gisigaye n'urugomba gusigara gukora wenyene abandi nabo batari ko barakora
komisiya w'isoko ya Kinindo Jean Paul Ntawumvukiye yagirizwa kuba bandanya akorera imirimo yo gukinjikira mu isoko ararahira karengwa kwico kibanza cari mwiyombabura atari gwiwe
nibaza yoko ibintu byose ni hamwe abantu bavuga ikibanza gifise uwo kiriko ari wakirihira ari wo yagihawe n'uwitwa Juvenal kandi abanyesoko baramunze
abadandaza bemeza yuko izo mbabura ze gukira komiseri w'isoko ya Kinindo bahavuye nko mu masaha 3 zo mu gatondo bazitekera bazitwara kuri commune ya Kinindo ahafungiye umugenzi wabo yitwa Vincent
ejo twagiye tubona baza kumubona ya turi isoko baramubeshera ni kinyoma
bamaze gushika kuri commune ya Kinindo basavye abo vyega ko baha uwo Vincent yafashwe kumvu z'amatohoza bakamutwara kwa muganga
nibamuzane twende tumujaye
bamufunze ari gusa nta kintu na kimwe afise
nta
kintu na kimwe afise yahishije twiwe
Ujeje yo soko ya Kinindo Jean Paul Ntawumvukiye yavuye asaba abanyesoko gutenyenya kandi yemera yuko niba Vincent bikenewe ko ajana kwa muganga baza kuwa mujana
nkuko mwumvise mu stanteri yabivuze batize gutunganya hajya ahantu hamere neza abantu rero nitwihangane twihangane gatonya
isoko ya Kinindo yahiye mu ijoro ryo kuri no wa mbere mu gihande kidandarizwamo amavuta n'ifungurwa kugera ino saha ivyahononekariye ntibirashobora kumenyekana mu gipolisi batumenyesheje kuwa mbere yuko amatohoza amaze gukora yerekana ko iyo soko yoba yaturiwe n'amavuta yahiye bivuye ku mucanwa utaramenyekana aho wavuye ibujumbura Diane Nahadzwe ku bw'ijwi rya Amerika
Njuti mukurikira ibiganiro kuri Radio Ijwi rya Amerika mu biganiro byacu umuntu aretse kudukurikirana kuri FM mushobora no kudukurikirana ku mirongo migufi bita short waves ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 10 gushika isaha 11 zo kumuhingamo mushobora kudukurikirana kuri kilohertz 15,320 kilohertz 15,576 na kilohertz 17,730 ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo mutwumvira kuri kilohertz 15,180 na kilohertz 13,633 mu gihe ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo mudukurikirana kuri kilohertz 15,466 na kilohertz 17,503 Radio Ijwi rya Amerika Radio yanyu
tuje mu Rwanda aho ushikira nganji bw'uburimyi n'ubworozi buvuga ko mu myaka 10 heze bwakoresheje miliyardi 81 y'amafaranga y'amanyarwanda mu bikorwa byo kuvomerera imirima ariko hari mu bice bimwe bimwe ico gikorwa kitagenze neza ngo kugira akamara abanyagihugu ku buryo ibyo bikorwa leta ishaka kubicara mu minwe y'abarimyi n'abikorera ibyabo ni inkuru ya Sumta Kaboyi
Buri mwaka leta isohora miliyari zitabarika zijya mu bikorwa byo kuhira imyaka ariko uko imyaka igenda ishira haraho ibi bikorwa byabashije gufasha abaturage ariko harahandi byabaye umugogoro ku baturage ahubwo bashakisha uburyo imashini zashyizweho hirya no hino ngo zikurura amazi ziyajyana ku misozi zacungwa neza ntizibwe mu karere ka Bugesera mu murenge wa Gashora ni hamwe hatangirijwe ibikorwa byo kuhira imyaka ku ikubitiro uwo mushinga watwaye miliyari zirenga 10 ariko urangira ntacyo ugejeje ku baturage
ariko ikindi gihe cyose twahoraga duhomba kubyo nubu dufite amadeni ya Sorgatomo twananiwe kwishyura y'imiti baduhaye dufite amadeni y'ifumbire twananiwe kwishyura umurenge waduhaye ndakuvuga ngo rero ushize muri rusange urasanga uyu mushinga nta abaturage ntacyo wabamariye
gusanga iyi gahunda nshya irimo gutegurwa na Ministeri y'Ubuhinzi n'Ubworozi irashishikariza abahinzi ndetse n'abikorera ko ibintu babigira ibyabo akaba ari bo bacunga ibikorwa remezo byashyizweho ndetse bakagira n'uburyo bwo kubikoresha uyu ni umunyamabanga wa leta muri Ministeri y'Ubuhinzi Tony Nsanganira
kunoza imikorere birasaba gusa abantu kwicarana hamwe
tukumvikana uburyo imikorere yanoga tukumvikana uburyo ibihingwa bimwe na bimwe byavamo hakajyamo ibindi tukumvikana uburyo aho dukeneye abikorera ko bajyamo bakaba bajyamo ahubwo akaba ari batuzanira amafaranga kuri leta rero ntago numva ko bikeneye ingengo y'imari yo kugira ngo ibi ngibi bikorwe ahubwo ibyo duri gukora no kugira ngo amafaranga twashyiragamo twebwe agabanuke ahubwo abahinzi bibumbe mu makoperative nabo bikorera abandi babijemo bunganire leta mu kugira ngo ndetse sino kuyunganya no kubyikorera kuko harimo inyungu ahubwo amafaranga twashyiragamo twebwe agenda gabanuka kugeza igihe tuzumva kuko babifashe bakabigira ibyabo ayo mafaranga akaba yajya mu bindi bikorwa kandi leta nayo yifuza kuba yashyiramo ubushobozi
kutigisha abaturage uburyo gukoresha imashini zifashisha mu kuhira imyaka ni bimwe mu byatumye abahinzi batitabira gukoresha uburyo bari bashyiriweho bwabafasha mu kuhira imyaka mu gihe cy'izuba abo twaganiriye n'ubu baracyifuza guterwa inkunga mu bikoresho biciriritse ngo babashe kuyuhira imyaka mu buryo bwabo basanzwe bazi
ikintu twakora kugira ngo tuzatere imbere ni uko leta yadushakira nk'utumashini tuzamura amazi kuzamura ari ikidomoro biratuvuna cyane ariko dushakiye nk'utumashini dukoresha twajya duhinga tukabona umusaruro
turavomereho twahinze nk'ibitunguru tugakoresha amaboko yacu ubwo rero urumva ni ibintu bitugora cyane
tuvomesha ibidomoro ndetse ari byo nkanjye nshaje nkoresha ka 15
Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi ivuga ko miliyari 81 z'amafaranga y'u Rwanda yashoye mu bikorwa byo kuhira imyaka gusa nk'uko bitangazwa n'umunyamabanga wa leta w'iyo minisiteri Tony Nsanganira ngo barimo kureba uko ibikorwa remezo byo kuhira imyaka byacungwa n'abikorera bafatanije n'abahinzi ariko kugeza ubu abahinzi baracyahura n'ingorane zo kudahabwa inguzanyo mu mabanki kuko amabanki atizera abahinzi ko babasha kwishyura inguzanyo bahabwa kuko batabasha kugenzura ibihe byaba iby'imvura cyangwa izuba u Rwanda rufite ubuso bugera kuri hegitari 600,000 bushobora guhingwa ariko kugeza ubu 5% by'ubwo butaka bungana na hegitari 30,000 nibwo buriho ibikorwa remezo byo kuhira imyaka mu nama yatangiye kuri uyu wa gatatu yahuje Minisiteri w'Ubuhinzi n'abashoramari muri uru rwego umunyamabanga wa leta Tony Nsanganira yatangaje ko imaze gukorwa bidahagije ariko nanone abahinzi batabyaza umusaruro ubutaka ngo bazabwamburwa ubuhinzi mu Rwanda bugira uruhare rungana na 35% by'umusaruro rusange w'ubukungu bw'igihugu kugira ngo bugume kuri iki kigero bukaba bugomba kwiyongera buri mwaka ku gipimo cy'8.5% mu gihe ubungubu bwiyongere bw'ubuhinzi bugeze kuri 5.5% Asumta Kaboyi ijwi rya Amerika i Kigali
Ubushikiranganji bw'amagara y'abantu mu Rwanda bwamenyeshe ko indwara ya malaria yagabanutse mu bice bitandukanye by'u Rwanda muri uyu mwaka mu kuganiriro n'abamenyesha makuru Ubwo bushikiranganji bwamenyeje ko bimwe mu byafashije ari uko yatanze imisegetera mu banyagihugu ishika imiliyoni n'igice muri uyu mwaka uheze. Imvo zari zatumye iyo ngwara ibangamira abanyagihugu nuko imisegetera yari yatanzwe itari kwije ibyangombwa. Ni inkuru ya Eric Bagira ubusa.
Amakuru ya Minisiteri y'Ubuzima mu Rwanda ku ndwara ya malaria yaremeza ko malaria itagihangayikishije benshi muri uyu mwaka. Imbere y'itangazamakuru, Madame Agnes Binagwaho Minisitiri w'Ubuzima yavuze ko mu buryo bw'imibare abivuze indwara ya malaria bagabanutse ko hatanzwe inzitiramo bunshya zisaga miliyoni zisimbura zimwe zinjiye mu gihugu zitujuje ubuziranenge
d'abord les cas de malaria
mbere na mbere imibare ya malaria iragenda igabanuka muri uyu mwaka mu kwezi kwa mbere twari dufite 223,356 by'abayirwaye mu kwa kane twagize 139,000 iragabanuka ndababwira kandi ko twatanze miliyoni 1,400,000 n'inzitiramo bushya aho kimwe kirasobanura ikindi ikindi kintu kibisobanura ni ibikorwa dufite ku bidukikije aho rero twitabaza cyane itangazamakuru ngo ridufashe gukangura abaturage Imibare twakusanyije mu bigo nderabuzima bitandukanye yo mu mwaka ushize wa 2014 yagaragazaga ko abivuje malaria kuva mu kwezi kwa 10 kugera mu kwa 12 bikubye hafi gatatu iyi twayihawe mu ntangiriro z'uyu mwaka na Bwana Gaspari Harerimana umuyobozi w'ikigo nderabuzima cy'Amayange mu burasirazuba
malaria sankageza mu kagwa mu kwezi kwa 10 kugeza mu kwezi kwa 12 ku buryo mu kwezi kwa 10 mu barwayi twakiriye bageze ku 336,843 twasanze barwaye malaria. Naho mu kwezi kwa 11 mu barwayi 3,519 twakiriye 264 twabasanze nabo barwaye malaria. Mu kwezi kwa 12 twakiriye abarwayi bagera ku 4,912 muri abo ngabo 2,488 twasanze barwaye malaria.
ubwo ministre Binagwaho yari imbere y'inteko ishinga amategeko y'u Rwanda asobanura ibibazo by'ingutu byugarije urwego rw'ubuzima abadepite binubiye bikomeye ubwiyongere bwa malaria icyo bafataga nka nyirabayazana kabare nzitiramo ubuzibarirwa mu mamiliyoni zinjiye mu gihugu zitujuje ubuziranenge
kugeza nubwo nzitiramo zitangwa zidafite ubuziranenge arizo zikuru turima tw'igikoni arizo ziroba amafi zatazwa amafaranga y'igihugu abanyarwanda batanze ibisoro ikibazo n'ibindi byinshi byavuzwe bigomba gucukurwa tukamenya impamvu zabiteye tukamenya igihombo byateye igihugu tukamenya abashyizemo uruhare tukamenya n'ingaruka zabyo ku buryo bwimbitse
ibitangazwa na Minisiteri y'ubuzima mu Rwanda kuri malaria birarema gatima bari baratangiye gufata iyi ndwara nk'icyorezo abatwabasanze bivuriza ku kigo nderabuzima cya Rilima mu Bugesera mu kwezi kwa mbere babuza yo bacira nayo bamira
yabaye amayera kuva deba kubantu buzuye hano kuva mu gitondo bwa gitondo nyine turi hano turicaye turategereje imiti ntako baganga badakora batarakora ariko kubera bwinshi bw'abantu bimeze nabi nabo tuzi niba ari ikiza wenda hari yaje ne
ubwo mu rugo bameze bate bose bararwaye
harabona vanya hano ejo harabamaze iminsi bavuye hano ubu nanye mvuye hano kabiri ubu nubwa gatatu bese nuko tubayeho
ubwo ni nduri ku rwazundi
urija Gerard arwazundi gutyo nuko nyine
n'icyorezo njye mbona ari icyorezo
gute se
none se inzitiramibu baduhaye tuziryamamo ibi biziba bavuga biri imbere y'imiryango n'ibihuru twarabitemye nta bibaho ariko ugasanga buri rugo kurundi abantu bararyamye amabwiriza yose abaganga baduhaye turayakurikiza tukagendana nayo neza
ibindi bibazo bikigaragara mu rwego rw'ubuvuzi birimo iby'abaganga badahagije mu bitaro Minisiteri y'ubuzima ivuga ko byibura buri mwaka yohereza hanze abatari munsi y'ijana kwiga bakagaruka ari inzobere haracyagaragara kandi ibibazo by'ubwisungane mu kwivuza 76% kwijana nibo babashije kwishyura ubwisungane mu kwivuza cyangwa se mituelle de santé washyiraho abakoresha ubundi bwishingizi bakagera kuri 82% Minisiteri y'ubuzima ivuga ko hagikenewe ubukangurambaga butajegajega ngo baturage bishyure ubwisungane mu kwivuza ariko ufatiyeho igihe kigeze ngo umwaka wo kwishyura mituelle de santé urangire muri uku kwa gatandatu byo birasa n'inzozi kuba hahita haboneka miliyari 7 z'amafaranga y'u Rwanda yagombye kuba yaraturutse mu bishyura ubwisungane mu kwivuza ibyo bibazo n'ibindi bishamikiye ku buzima Minisiteri y'ubuzima yananiwe kubisobanurira bidasubirwaho inteko rusange y'abadepite ibakiriraho komisiyo idasanzwe bazatangiramo ibisobanuro byimbitse ariko bagira ubusa ijwi rya Amerika i Kigali
Ijwi rya Amerika rigiye kubashikiriza ibyiyumviro bitandukanye ku bibazo bitari bike. Twumvirize ijambo ry'intanga marara ryerekeye imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Mu gihe abategetsi b'ibihugu byo muri Afrika babandanya gukora kugira bahagarike uruhagarara rwa politike n'ubwicanyi mu Burundi, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zasubiye gutera kamo Perezida w'u Burundi Pierre Nkurunziza kugira yubahirize ingingo y'amasezerano ya Arusha itegekanye ibiringo by'umukuru w'igihugu kugira umutekano ugaruke mu Burundi no gutuma igihugu cy'u Burundi cyogorora inyuma y'indwi zitari nke z'uruhagarara n'ubwicanyi. Mu gihe ingingo yiwe idahuriweko na bose kurondera ikindi kiringo igeramiye ubutunzi n'intambwe mu nzira ya demokrasi mu Burundi, Perezida Nkurunziza ategereza kwiyumvira ukugenda kugerageza kuguma ku butegetsi kwiwe bizogira ingaruka kuri kazoza k'igihugu ciwe n'ibintu byiza yakoze yo kwibukirwa ko abategetsi b'ibihugu bya Tanzania, Uganda na Kenya hamwe na Perezida wa Afrika y'Epfo Jacob Zuma barabonanye ku itariki 31 z'ukwezi kwa gatanu mu gihugu cya Tanzania, aho baganiye uruhagarara ruri mu Burundi inyuma y'inama yari yabaye imbere yaho ku itariki 13 z'ukwezi kwa gatanu. Basavye kugiza inyuma amatora n'ibiburiburi mu kiringo cy'ukwezi n'igice kugira bitume ibikenewe kugira haba amatora no kwaka ibigwanisho imikangara y'abagwanyi bavyitwaje bibe byashitsweko. Imyirekano yadutse mu Burundi mu mpera z'ukwezi kwa kane mu kwishura ku ngingo ya Perezida w'u Burundi Pierre Nkurunziza yo kwitoza mu kindi kiringo mu matora yo ku itariki 26 z'ukwezi kwa gatandatu. Ababigwanya bavuga ko binyuranye n'ibwirizwa nshingiro n'amasezerano ya Arusha yagize uruhara rukomeye cyane mu guhagarika ingwano yamaze imyaka 13 mu Burundi. Aho Leta ya Amerika ihagaze haracyari uko amasezerano ya Arusha ategerezwa kubahirizwa ku kurenga kuri ayo masezerano ko ariko kose bigiramira bikomeye umutekano w'u Burundi. Ibikenewe kugira haba amatora mu mwidegemvyo ku mugaragaro kandi yizigiwe ntibihari muri iki gihe kubera abanyepolitiki batagira aho bavugira. Itangazamakuru ryigenga ryugawe kandi hari amakuru abandanya avuga ku bwicanyi no gutera ubwoba abantu bigigwa n'abagwanyi b'imikangara bitwaje ibigwanisho b'umugambwe uri ku butegetsi. ivyo ntibijanye n'ingendo y'igihugu kirangwa na demokrasi cyane cyane igihugu cimirije amatora. Leta zunze ubumwe za Amerika zisaba impande zose zegwa n'ibibazo byo mu Burundi hamwe n'ibihugu byo mu karere kwihangana. Leta zunze ubumwe za Amerika zisaba impande zose kubandanya gushigikira utwigoro tw'amahoro tubandanya mu mugambi wo gutora inyishu yisunga amasezerano ya Arusha no kwirinda ibikorwa ibyo ari byo byose bishobora gutuma haba umutekano muke canke bikageramira amategeko mu Burundi.
Iyo jari jamo ntanga marara yabashikiriza ibigabo n'imigambi bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kanya rero turasoza ibiganiro byacu byo muri gitondo. Ariko imbere yaho reka tubibutse incamake y'amakuru twabashikirije Thomas.
Alphonse ndagushimiye. Duhere mu Burundi, Perezida Nkurunziza yatangaje iteka ry'amatora. Gutora inteko ishinga amategeko n'abakonseye b'amakomini bizaba ku itariki ya 29 y'uku kwezi, umukuru w'igihugu ku itariki ya 15 y'ukwezi kwa 7, basenateri ku itariki ya 24 y'ukwa 7. Abatavuga rumwe na leta bateye utwatsi iki kirangaminsi kikimara gusohoka. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Barack Obama yarayafashe icyemezo cyo kohereza abasirikari 450 b'inyongera muri Iraq. Basanzeyo abandi 300,000 bose bashinzwe kugira inama no guha imyitozo ingabo za Iraq mu ntambara zirwana na Etat Islamique. Kugeza ubu Leta Zunze Ubumwe za Amerika yarangije kwigisha abasirikari 900,000 ba Iraq, abandi bari mu myitozo muri iki gihe ni 300,000. Umushumba wa Kiliziya Gatolika y'isi yose Papa Francisco yaraye yakiriye Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin i Vatikani, yamusabye gushyiraho ake n'umutima we wose mu bikorwa byo gushakisha amahoro muri Ukraine. Perezida Putin yagiye kwa Papa Francisco avuye kwa Minisitiri w'Intebe w'Ubutaliyani. Bamaze kuganira, Matteo Renzi yatangaje ko hari ibibazo atumvikanyeho atavugaho rumwe na Perezida w'Uburusiya. Ubutaliyani nabwo buri mu bihugu byafatiye ibihano Uburusiya kubera ikibazo cya Ukraine. Mu muryango w'abibumbye baravuga ko kugarura amahoro muri Darfur bikiri kure nk'ukwezi, intambara yatumye abantu barenga 200,000 bava mu byabo muri uyu mwaka. Aho ugeze ubu, inteko ishinzwe umutekano ku isi igomba gutora muri uku kwezi niba ingabo z'amahoro muri Darfur UNAMID mu magambo ahinnye izongererwa undi mwaka. Guverinoma ya Sudani isaba ko UNAMID isezererwa. UNAMID yashinzwe mu 2008, ifite abasirikari n'abapolisi barenga 16,000, itwara amadolari miliyari imwe buri mwaka. Umuryango w'abibumbye kandi n'ibihugu by'ibihangange barasaba bakomeje Abanyaribiya kwemera gusangira ubutegetsi. Babibabwiye ejo mu nama bahuriyemo i Berlin n'intumwa zihagarariye impande zombi zirwana muri Libya. Usibye umuryango w'abibumbye, iyo nama yarimo n'ibihugu 5 bifite intebe ihoraho mu nteko ishinzwe umutekano ku isi, ari byo Ubwongereza, Ubushinwa, Ubufaransa, Uburusiya na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Harimo kandi Ubutaliyani na Espanye. Ndabashimiye, mugira umunsi mwiza.
Njuti mwese mukunda iradiyo ya Amerika, ibiganiro twabateguriye uyu munsi bigarukiye ngaha. Tuboneyeho kandi kanya ko gushimira enjiniyeri yadufashije mu buhinga bw'ibyuma hamwe n'abadufashije kwegeranya ibiganiro twabateguriye. Kuri mikro mwari kumwe na Alphonse Ndayikengurukiye, amakuru nayo mwayashikizwe na Thomas Kamilindi. Mwakoze kudutega amatwi. Mu kanya kandi mushobora kubandanya mukwirikana ikiganiro kira mushikirizwa n'ugwaruka rw'Abarundi kuvyerekana amagara y'abantu. Nimutangwe kandi ku mugoroba turabashikiriza ibiganiro vy'iradiyo y'ijwi rya Amerika. Mukurindira turabifurije amahoro n'umunsi mwiza.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.